Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi ni yadirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Inzego zinyuranye haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri. Mu bahangayikishijwe kandi harimo n'abavugabutumwa.
Abantu ntibaha ikibanza umuryango nk'uko babikora mbere. Agaciro baha umuryango si nk'uko byari bimeze kera. Harazamo n'ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi agikoze.
Uwo ni Pastel Edimo Kivuye, umuyobozi mukuru w'itorero Eglise Vivante ku isi hose. Iyo nkuru n'izindi zirimo imibiri yataburuwe ku kibuga cy'indege cya Gisenyi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni mukanya mugume ku maradiyo. Amakuru yacu ariko reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Irani, imibyigano yabaye mu mihango yo gushyingura General Kasim Suleiman yahitanye abantu batari bake. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye.
Nivyo ibinyamakuru radio na televiziyo vya leta y'igihugu ca Iran vyatangaje no musiko wa kabiri ko abantu bahonyanganye ku maziko y'umusirikare akomeye mu General Kasim Suleimani yahitanywe n'igitero c'indege itagira umudereva y'igisirikare ya Amerika mu gitondo ca kare ku munsi wa gatanu w'indwi iheze muri Iraq. Uko guhonyangana kwahitanye abantu 32, abandi 190 barakomereka. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bakoranye kugira batere iteka Suleiman mu gisagara ciwe c'amavuko ca Kerman imbere yuko ashingurwa. Ibirori nk'ivyo vyo kumutera iteka vyabereye muri iyi ndwi mu bisagara vya Tehran, Qom na Ahvaz. Ishingurwa rya Suleiman rivuga ko ryasibishijwe kubera abantu bahitanywe no guhonyangana kwabaye uno musiko wa kabiri mu gitondo c'uno musiko wa kabiri. Mukuru w'intego zidasanzwe z'igihugu ca Iran Hossein Salami yasubiye kugabisha ko Iran izo kwihora kwicwa rya Kasem Suleimani yiciwe hanze y'ikibuga mpuzamakungu co kumugwa mukuru w'igihugu ca Iraq Baghdad.
Abantu bane barishwe mu kindi gitero cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab mu gihugu cya Kenya. Fidel Niyongabo arakomeza.
Ni vy'abasivile bane bishwe mu gitero cyakozwe uno musiku wa kabiri n'intagondwa z'umugwi Al-Shabab muri Kenya. Igipolisi kimenyesha ko ico gitero cyabereye mu ntara ya Garissa iri mu buseruko bwa Kenya hafi y'urubibe na Somalia aho Al-Shabab ikorera. Babiri mu bakoze ico gitero cyo no musiku wa kabiri bishwe n'igipolisi hafi y'imihana yahitwa Saleto. Mu bahitanywe n'igitero cyo no musiku wa kabiri harimo umwana mutoyi n'umwigisha. Bamwe mu bakoze ico gitero bavuga ko bashoboye guhunga bakomeretse. Abategetsi b'igihugu cya Kenya bavuga ko ibikoresho bifasha mu gukora amabombe byafashwe inyuma y'ico gitero. Igitero cyo no musiku wa kabiri gikurikije igitero cyakozwe ku munsi w'Imana n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu kibanza cha gisirikare gikoreshwa n'inteko za Amerika muri Kenya kiri hafi y'urubibe na Somalia. Ico gitero cyahitanye abantu abasirikare batatu b'abanyamerika.
Muri Nigeria naho haravugwa urupfu rw'abantu 30 bishwe mu gitero cya bombe. Fideli nanone arakomeza.
Abantu 30 barapfuye ejo kwa mbere mu ntara ya Borno imuburaruko bushira ubuseruko bwa Nigeria ni nyuma yuko bombe iturikiye ku kiraro. Iyo bombe yaturikiye ku kiraro cari ko abantu benshi mu gisagara kirimwo isoko cha Gamboru. Ababonye vyabaye bavuga ko abantu barenga 35 bakomeretse bajanywe mu bitaro biri hafi yaho iyo bombe yaturikiye. Bavuga ko bumvise ibintu biturika n'ugwamo gwinshi nka bombe imbere yuko babona abantu mu bagenzi babo bapfuye. Vyari bitegekanijwe ko umuvugizi w'igisirikare ca Nigeria agira ico avuze ku vyabaye ku muhingamo uwo ku munsi wa mbere. Umugwi w'abanyagihugu bagiye hamwe kugira abagwanye umugwi Boko Haram baremeje amakuru yerekeye igitero cyo ku munsi wa mbere n'igitigiri cy'abapfuye cyatangajwe. Nta mugwi n'umwe wamenyesheje buno nyene ko ari wowe wakoze ico gitero. Yamara umugwi Boko Haram n'uwundi mugwi ukorana na leta ya Kiislam birakorera mu karere ico gitero cyabereyemo.
Urakoze cyane Fideli Niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radio.juvewa.com. mushobora kandi no kudukurikira ku zindi mbuga zacu arizo Facebook, Instagram na YouTube. Adress ni VOA Radio yacu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu karere ka Rubavu mu Rwanda, aho ku kibuga cy'indege cya Gisenyi haravugwa ibyobo bigera kuri bitatu byajugunywemo imibiri y'abantu bitaramenyekana igihe n'ababishye. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana, wakurikiranye igikorwa cyo gutaburura imibiri aho ngaho mu karere ka Rubavu. Kugeza kuri uyu munota abamaze gutaburwa bangana bate? Ese hari impamvu cyangwa se hari igihe bari bavuga abo bantu bajugunywe muri ibyo byobo?
Nakoze cyane rwema n'abakurikije ibya Amerika igikorwa cyo gukomeza gushakisha imibiri cyari kimaze kurangira. Imibiri imaze kuboneka y'abantu 28 bigaragara ko bari biganjemo abadamu hakurikijwe imyambaro yagiye iboneka, ndetse n'abana batoya ingingo cyangwa se ubufa angana abo ni bamaze kugaragara. Abo twari imibiri iriho imyambaro ariko bigaragara ko ariyo bari babohesheje n'ibikoresho byifashishijwe mu kubikinywaho amabuye bigaragara ko ari manini, bemeza yuko ari abantu babo bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Hanyuma se uwo mubare w'abantu 28 babonetse baba ari bo bari bari mu biro ibyo byobo gusa cyangwa se igikorwa cyo gushakisha abandi kiracyakomeza?
Igikorwa gitubitswe ngira ngo kubera amasaha yarakuze n'abantu bamaze kunanirwa kuko ni agace, ariko ubuyobozi bivuze ko no ku munsi w'ejo buzakomeza kino gikorwa. Byaba na ngombwa hakifashishwa imashini irinda imihanda cyangwa se irinda ahantu hagoranye za katerifirali bishobora wenda kuba byakoresha imirimo kandi bikaba zakora ahantu hanini, cyane ko bataramenya neza niba ibyo byobo byabonetse ari ibyo gusa cyangwa se haba hari n'ahandi. Ubu ni igikorwa rero kigomba gukomeza ku munsi w'ejo nk'uko ubuyobozi bw'akarere n'abahagarariye abacitse ku icumu bamaze kubitangariza.
Claude, imibiri y'abantu 28 ni imibiri myinshi cyane, umuntu akaba yakwibaza impamvu byageze iki gihe abantu bataramenya ibijyanye n'ibyo byobo. Ese hari ibisobanuro abashinzwe ubutegetsi cyangwa se n'abandi baturage mwagiye muvugana bashobora kuba batanze aho ngaho muri icyo gikorwa?
Mu by'ukuri nk'uko ubuyobozi bw'akarere bwabitubwiye, ntabwo byari bizwi yuko hari imibiri yaba yarajugunywe muri kiriya kibuga, kuko babivuze n'ahantu hariho polisi. Hari nk'abatanze amakuru barimo umwe wakoraga mu kibuga cy'indege ashinzwe wakora mu gikoni, ariko avuga ko mu gihe hari hamaze kujyamo abasirikare n'abajandarume abasivile bose batangizaga babirukanyemo, uburyo kumenya yuko haje gushika mu byobo hakajugunywamo abantu bitari ibintu byari byoroshye. Ubwo rero amakuru kuba ataratanzwe birumvikana ko ntabwo byari bizwi, byari kumenyekana ari uko mu cyumba cy'indege bari bari guca imisingi kugira ngo bakore urukuta cyangwa se kulotire y'ikibuga, hanyuma abacukuraga imisingi rero nibo baje kugwa ku mibiri y'abantu hanyuma batanga amakuru. Ni ukuvuga ngo byamenyekanye bitari bigamijwe, nta bitari kigendeje kuko gushaka imibiri y'abantu kubera ko bitari bibyiko barimo, ahubwo mu gihe hacu kugwa imisingi kugira ngo hakorwe urwo ruzitiro rw'ikibuga nibwo habonetse imwe mu mibiri, hanyuma amakuru atangwa ubuyobozi rero bufata icyemezo cyo kugira ngo noneho bashakishe barebe niba hari indi yaba ihari. Ikibazo cyagarutseho mu biganiro bagiranye n'abaturage cy'uko hari abantu bakomeje guhisha amakuru, basaba ko bashobora gutanga amakuru mu buryo ubwo aribwo bwose, niba umuntu atinya akaba ashobora kwandika nk'urupapuro akaranga aho azi hazwi mu mibiri y'abantu, niyo atashyiraho amazina ye ariko akatanga ayo makuru muri ubwo buryo ntamenyekane, ariko bigafasha yuko imibiri yaba ikiri hirya y'ingo yashyingurwa mu cyubahiro bikaba byava mu nzira. Ni ikibazo rero bagaragaje cy'uko hari amakuru n'ubundi bataramenya bisobanuye ko hirya no hino hashobora kuba hariho abandi bantu batarakingira.
Claude Ganza Munyamagana, ndagushimiye cyane iyo nkuru ikurikirane uze kuyitugezaho makuru yacu ataha. Urakoze cyane.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ihuriro One Free Press Coalition rihuza ibigo by'itangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi ryasohoye urutonde rw'ibihugu cumi biza ku isonga mu guhohotera abanyamakuru. Kuri urwo rutonde hariho abanyamakuru b'ikinyamakuru cyigenga iwacu cyo mu Burundi bafunzwe kuva mu kwezi kwa cumi umwaka ushize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza adufitiye inkuru irambuye.
Urwo rutonde rutondeka amenyeshamakuru kuva hasi kuduga hatanguriwe kuba babangamiwe kurusha abandi rwashize ifungwa ry'amenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu kibanza ca kane ufatiye kubafunzwe mu isi yose muri kino kiringo canke bishwe mu myaka iheze. Urunani One Free Press Coalition rwibutsa ko amenyeshamakuru bane bari iwacu ari Banyesi Ndiribusa yandika ku bibazo vya politike, Christine Kamikazi yakora mu gisata c'iradiyo, Egide Harerimana yandika mu rurimi rw'icongereza na Terence Mpozenzi umenyeshamakuru akaba n'ufata amasanamu hamwe n'umudereva wabo bafatiwe mu ntara ya Bubanza mu kwezi kw'icumi umwaka w'2019. Rumenyesha kandi ko umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza mu kwezi kwakurikiyeho yahavuye atezurirwa, ariko ko bishitse urukiko rukemeza ivyasabwe n'umushikirizamanza wa Republika mu rubanza rwabo bashobora gufungwa imyaka 15 bose uko ari batanu bagirizwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ifungwa ry'amenyesha makuru y'ikinyamakuru cigenga iwacu rikomeje kuvugwa n'amashirahamwe ahanya agateka kazi na muntu hamwe n'ubwigenge bw'amenyesha makuru. Muzakimu mahagarariye Committee to Protect Journalists mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara n'iy'ubuseruko rifite icicaro i New York muri Amerika yabigarutse ko mu kiganiro cihariye yahaye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri.
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
Agirati. One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangazamakuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose. Kubona urubanza n'ifungwa ryamenyesha makuru bayi wacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwa mbere kw'2020 byerekana uburemere bw'idosiye n'ukwihutirwa kwayo. Ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa, none heraba bashobora guhanishwa imyaka 15 y'umunyororo. Ibi bikwiye gutuma uwo wese yitaho ubwigenge bw'ubushikizi by'iyumviro ubw'itangazamakuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo bikanamutera impungenge. Birerekana kandi ko hakenewe igikorwa byihuse. CPJ twamenyekanishije idosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyuro twizigiye ko iki gihano c'akarenganyo gihagarara. Tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike ko iyi dosiye itibagirwa kandi ko iyi myaka leta ibasabye yo gufungwa 15 idashitwa kandi amenyesha makuru barekurwa atagisabwe n'ivyo bagirizwa rihebwe. Abandi bamenyesha makuru bafunzwe bavugwa ku rutonde rwa 11 rwasohowe kuri uyu wa mbere n'Urunani One Free Press Coalition n'abafunzwe mu bihugu vya Misiri, Burusiya, Bushinwa, Venezuela, Ubuhindi na Iran, kandi bamwe ubuzima bwabo bukaba muri mwirinde hamwe n'uwishwe ku kigwa ca Marte. Na Arabia Saudite havuga urupfu rwa Jamal Khashoggi yiciwe muri konsula y'ico gihugu mu gisagara ca Istanbul muri Turikiya mu mwaka uheze. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Inzego zinyuranye haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri. Amakimbirane mu miryango afata umwanya wa mbere mu biza ku isonga mu gutandukana kw'ingo, ariko nanone hari ubushakashatsi bugaragaza ko ikoreshwa nabi z'imbuga nkoranyambaga hagati y'abashakanye biri mu mpamvu zisigaye zikurura gatanya mu miryango. Ibyo bibazo n'ibindi nibyo mugenzi wacu Diane Ninahazwe yaganiriye na Pastor Edmond Kivuye, umuyobozi mukuru w'itorero Eglise Vivante Quizhos.
Ugutandukana byamye biriho sibishasha kuva kuri Mose byamye biriho mugo hari ibi bituma haraho bigwira gusunza ahandi hari nibihe bibituma gusunza ahandi naruvuze ko no muri ibi bihugu byanyu yo hakanye bikomera gusunza ko ngo abantu baradeprima ego
hanyuma hambavu yivyo muravuze mu bihugu byacu ku gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengere canke guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda atari mbuga ngurukana bumenyi kica kiza kiba nkica kabi canke ica gatatu wanashaka n'ica kane n'ivya
nuko ingena abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera abantu ntibafise kibanza ca ntibahe kibanza umuryango nkuko babikora mbere agaciro baha umuryango si nkuko vya bimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose harazamo n'ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze nico gituma ubu bigenda birunyuka ntibimeze nkuko vyari bimeze kera kera umuryango arabijamo cyane ubu bamwe aravuga toya ubu nitwe dukundana gusa tuzoyimenyesha abavyeyi gusa nibagomba bazi nibatagomba nakazi kabo nakaye nitwebwe urugo rwacu twe twenyene mugabo umuryango arabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga aya bavuga ati urya muryango no kuri turawutse canke uritonda mu rurya muryango uritonda urya mwigeme emwe oya ntakuntu bakagucira gace uwo abantu ntibagomba kubaza oya naramukunze naramukunze ari kindi n'urukundo gusa buryo rugo ntigubakwa n'urukundo gusa uko ari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canke amaranga mutima
mudutandukaniritse
amasantima ni ibintu bihinduka
yego
ibirorogwe ni ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya so bwa mbere biba byarabaye kuwitwa Yakobo muri bibiri yabonye umwana wa Inarume Laban uwitwa Rachel canke Rachel acavuga ati je nzomukorera imyaka indwi si Labani yabimusavye oya niwe yavyite niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera urumva rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nk'uko bamwe babivuga muri ako kanya umwanya birahera
gani bimwe acavuga ngo mu gifaransa ma coup de foudre ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata kanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vyimbuga ngurukana bumenyi muri ko mugendera muri bino bihugu hari nabavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet nzokwivuga ugo rukundo gogo muraruvuga kwiki
urumva habaho abaranze cha baranga mugabo nta intere y'amaronko baba fise inasenge inabo se wabo inarume umuvyara we mukuru we murubu nawe mwene wawe hafi umubanyu kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'ivyo mugabo bona badandaje
bariranga
bona bariranga
yego
kwa ati twe dukora ibi nibi ubacu simbirako bo ntavyo nzi cyane hari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri internet mugabo bagize imana asanga imiryango irazinanye barabafasha urumva abandi ntavyo nzi rero sino bivugako mugabo iconzi nuko ba izo dating sites ama site internet yo guhuza abantu bakundane bo nibo biranga baridandaritsa bikunda bidakunda naco bibabari
naco bitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfa rwozo watandukanye avuga toya turabana nivyakunda tubandanye nivyanka tubivemo urumva bisigari konta nzohaguma niba mfata nawe
ndahave kwa mugani wanyu ni kagaciro kahari kahaga umuryango takihari cyane rwose ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dufite benshi batwandikiye kureka tugerageze twakire bake muri bo kuko umwanya uri kurasa nk'uwitera tuhera kuri Oscar Oscar Ricards
agaciro ka muntu kaza kavuga yuko umugabo n'umugore bangana gafatara muri iso gihe akabaye ubaha uwundi ngo dusabwe kubamba yo n'umuntu n'uko n'uko ndabibona kuko mu rwango bituma ingo z'ubutosambuka n'ikindi
ivyo ngo vyagateka kazi na muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu vyo biko birasambutsa
si vyo bisambura ahubwo ingena abantu bavyumva imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mugera ashaka kwica umuntu isukari irafasha kuryosha ikinyobwa ariko amwe irashaka kwatera ingwara ingene batahura ingene akoresha ico kintu ico kiwagora mugwa abantu bose barangana imbere y'Imana mugwa ntibivuga ko umwana tokubaha umuvyeyi umugabo tokubaha umugore wiwe umugore tokubaha umugabo wiwe iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu bari barihanga yashikanga umugabo yavuga gato yagacahamagara polisi kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze habi kuko harabonabonye harabo twahanuye basubije hamwe
yego
ariko yari yashitse abitahura n'abateye ahasi hahandisha si rimwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo arige bavyumva nabi ati agira turangana jewe barangana nabavyeyi bose ariko ni amwubahiriza undazovyakira ryica utanga n'icurongo
icurongo yego
urumva ndakunda kubivuga ndiko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana nkavuga nti niwa mugira umuboyi uzomuyaya ubona umugore mbarira nkabari umugabo nti niwa mugira umuyaya uzomuboyi niko bigenda ariko niwa mugira umwami kazi uzomwami ica utanga n'icurongo
yego
uri yubahiriza ikindi hariho kubaha ijambo ry'Imana hariho abaza ati okay hari wambarige kimwe ati pastor uravuze ngo ni namukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengera akagigura namwe abagore mugamburukira abagabo banyu muri vyose nkuko ishengero ryigamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umwuba naragukunda nawe mukunde naca kuba oya nokubitahura nawe wewe kora ikikuraba umwubahiriza umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa azomugwako mugaho iconzi nuko icubiba arico wimbo
arico wimbura yego
urumva ari igihe kimwe nigeze gufata umuduga mvuye kukibuga c'indege ahantu mu taxi ne tugeza turayaga namaze afisa abana bangahe arambara ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugaho madama aguma agomba gakobwa
yego
c'abagore sinzi gene bameze urumva umuntu yumvira uko kuri we umugore si umuntu iberi muhira ntazingene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndazanca ndamucira kagani ku mugabo yidoze abarira imana ati mana uyu mugore ntazingene abagabo turuha ndakora nkazana amafaranga no agaca yarya hamwe n'abana yiriwe yikinira n'abana mana uramugira bu mugabo yumva ingene bivuna imana iti icu savye ndakiguha aca hindu ku mugore
yego
aca zinduka kare gutegurira umugabo aca koza abana kwategurira icayi iki umugabo aja ku kazi naca abajana ku ishure avuye ku ishure ku depoza abana aca ku isoko arasumara azarategura ivyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agereza kuba aja gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhutse arazigorora urufu amaze kuzigorora ku mugoroba urashitse
uratetse
ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva barangura amabanga yabubatse arushe ati mana ndabonye ko nabagore baruha mugatonda ati mana usubize ku mugabo narihenze imana iti cyagiye wansaba narakwemereye ningoga mugabo utegezwa kurindira
kugira gusubire ku mugabo
ati ndindire gushika ryare atamezi 9 kuko warayo usamye urumva hari igihe bihenda amanyama harya kubaha umuntu ntibivuga kubaye umutonyi kuriwe kuramutse umuntu neza ntibivuga ko agusumba
yego
ivyo rero hari nge n'abaca bango kungana ntitungana oya turangana umwe sarafise icatanga mugo ntibibuza ko haba umutwe haba abakurikira mugabo umwe wese mu kibanza ciwe
umuryango kaburubakitse
umuryango kaburubakitse
jone wewe uratwumva
Aramutse Diane.
Amahoro neza uhererehe.
Ano muri state ya Iowa. Yompanuririki ababene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera yabageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook. Nuko babona batarababona.
Ni kibazo ni vya bindi twari ko turavuga vya amasite. Ni vyiza kwigira ku bandi. Amajambere ntawe yagwanya.
Yego.
Ni yatuma turiko turavuga n'ukavugana n'abari mu bihugu hehe
w'icyo.
Ni wocuvuga rero ngo ivya amajambere azanye byose ni bibi. Mwengene tuvyifatamo. Ndashura kukwigira ko ukanyigisha nkara ibintu vyiza uri kurakora nkavyigira ko. Mugabo kukwigana.
Nico kikomeye.
Nico kigoye. Ingorane y'abantu bacu barigana. Ejo narwa ku televiziyo umuntu yamoye umushatsi urabije naje nkacangira nabona uwo muntu yambaye igipantara kirekereje naje nkaca ndabigira sinzi yo byazananye sinzi igituma ngo nibigezweho.
Yego.
Rero nibi byo kuja kuri Facebook ni ibintu byo kwigana. Nosaba ko aguma bahanuza abiwabo.
Yego.
Urumva. Ni bahanuze ko ari ababitangiye imbere. Kubaka no kumenya ko ari ikintu winjiyemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka nageze kwivuga igihe kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu ni gozo utandukanye iyo rero wa divorce no kumwe muri mwebwe yapfuye ndayivuze umudamu umwe ari ikanga aramaze umwaka wose ya divorce yaciye ahagarika ibipapuro kuko ari kindi kintu badatahura ni kirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikoti iwacu ntavyo namba nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungwe uvuye hehe ngo ndandaye passport yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragira ico kitugizeko ni vyiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwere kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko
turi compatible turi tuzoshoburana
agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo vyitondera
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ni kuri icyo kiganiro mugenzi wacu Diane Ninazwi yagiranye na Pastor Edmond Kivuye umuyobozi mukuru w'itorero Eglise Vivante ku isi hose dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimira ingenieur wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayasi.